inama za COP ariko bitaba mu Gifaransa conference de Paris, inama ziba uko umwaka utashe, aho ibihugu byo ku isi yose bikorana kugira ngo birabe aho bagejeje utwigoro, imigambi yo gukingira ikirere. Ni inama zatanguye mu mwaka w'2022, aho hashyirwaho amasezerano ibijyanye no gukingira ikirere, gukingira amashyamba n'imizi yo kurwanya ubugaragwa. Ni muri urwo rwego aho ku mpera z'umwaka izi nama zitana ziba
ego uravuze muri make ko ari inama ziba zikorana ku mwaka utashye, inama ngaruka mwaka kugira ngo bararinde ikirere gikingirwa gusumba, ariko inama yose igira icyo yihariye. Aha ndavuga nk'inama igira 17 iri mu zamenyekanye cyane, baravuga yuko barinda kuraba ingene amasezerano ya Kyoto yokongerezwa igihe ya 2021 yari izwi nayo nyine, kuko bategeza gufata ingingo zikomakomeye ipahe mu Bufaransa. Ino nama yoyo hari icyihariye ifise gusumba izindi zose zabaye?
Cyo anavuga yisangije cyangwa ikifite yihariye ni ikijyanye n'icyo bita loss and damage, ibintu bijyanye n'uko igihugu cyane cyane anavuga muri Afurika n'ibindi byo igice cyo hepfo y'isi ntacyo byabuze bivanye n'uko utunze by'isi byagiye buratera imbere mu myaka iheze, cyane cyane bivanye ko amahinguriro yo mu bihugu byo haruguru yagiye akoresha by'ibyuka yatumye ikirere cyomeka. Nuvuga rero iyo principe ya loss and damage bari yemeranyije no mu ya masezerano yaba itari muri 2015, nicyo navuga kidasanzwe iyi nama y'ubu zo kwihweza. Ni ukuvuga mbega zogenda gutya kugira ngo ibihugu n'umunsi ari byo bigeramiwe n'ibi bintu njyewe nihenze gusa by'ibihe bishigikirwe biro nk'uburyo bwo kugira ngo bishobore kwikingira cyangwa kugabanya inkurikizi mbi bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Byofashwa gute, ku rwego rungana gute, nabyo ubwabwo byukuri iki? Ibintu nicyo navuga gikuru gikuru. Icya kabiri navuga ni uko usi iyi nama ibaye mu gihe nk'uko tubona hirya no hino no muri Afurika harimo urwaruka, cyane urwaruka ruhagurukiye bino bibazo, ruhagurukiye bino bibazo bijyanye n'ihinduka ry'ibihe kugira ngo nabo bagire icyo bavuze, haba mu bihugu bya Buraya, bihugu bya Amerika, bihugu bya Afurika n'ibyo yagiye n'ahandi. Abantu batandukanye cyane rwaruka buri mu mashuri kuko ruhaguruka rugacika ziva kacu ntako kwifashe igihe kino kibazo kizoba kiratorerwa umuti. Icyo n'ikindi navuga twabonye no mu gishi heze ukwezi kw'icenda no muri wa gatanu wa gatandatu heze hariho imyigaragambyo cyangwa imyiyerekano, abantu benshi bagiye mu barabara barakorana bashaka si ugwaruka gusa n'abandi bashikiye n'abantu bakuze bavuga ati koko iyi nama ntishobore kuba ntigiheruka ibihugu bigire icyo zongereje mu kugira akigoro ko kugabanya ibibyuka byonona ikirere. Icyanyuma nashikiriza ko nuko ya mahinguriro atuma ikirere cyononekara arekura imyotsi byonona ikirere, nayo nyine navuga ageze ntageramire ko musanzwe niyo yatumye turi muri zino ngorane turimo, aho abantu benshi bari kuvuga ati harageze yuko amasantrale acharwa cyane cyane ahagarara, amabanki amwe amwe akomakomeye harimo banki y'isi yose, harimo banki ya Afurika yo guteza imbere BAD aheruka kumenyekanisha yuko atazosubira gutanga ingurane ku mashyirahamwe arekura ibyo byose byonona zimwe mu kirere. Zose ni ingingo rero ariko zirafata kugira ngo barabe ko ubwigoro bwokomezwa buteze imbere mugabo nk'uko tubizi izindira cyane ngenzi.
Yego, tugarutse kuri icyo kintu, reka dufatire ku cya mbere muri nyamukuru ino nama yagira 2025 iri kuribanda ko ni ukuvuga nko gusumbusha ibihugu bikorera ca mu by'ihindagurika ry'ibihe, ariko ata kinini byakoze kugira ngo bibe muri iryo hindagurika ry'ibihe. Ahanini iyo tuvuze ibyo bihugu ni ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere, harimo Burundi, harimo Rwanda, harimo Afurika umugabane munini. Hakunze kuboneka amatati na cyane cyane hagati y'ibihugu bya Rutura na Amerika n'Ubushinwa, aho nk'Ubushinwa bwavuga buti ntidushobora guhagarika guhingura, banza mwebwe muhagarike tubanze tugere aho twageze. Uko guhangana hagati y'ibihugu bya Rutura mu gufasha ibyo bihugu bikiri mu nzira y'iterambere biriko biraca mu ihindagurika ibihe atacu byakoze nicyo mwibaza kizova ngaho onye Madrid gitorewe umuti ubu muri ino nama ko kera byari byaranze kuba cyumvikana ko
icyo kirasa ikibazo cyacyo ikibazo kandi ku bwanje byongora kwemeza yuko muri izi ngingo zibiri ziri imbere abaserukizi b'ibihugu cyangwa ibihugu bya Rutura wavuze Ubushinwa na Amerika bazoshobora kumvikana kuri icyo kintu, kuko n'ubu navuga ntibabona kimwe kibazo. Tuzi ko n'ubu hari ibibazo hagati y'ibihugu bibiri, ibibazo rero ko n'ubu hari icyo bagiye kwemeranya kugira ngo bumvikane ashigikira mire babone no kufasha ibihugu n'ijwi n'uko yavuze akenshi yuko n'igihugu cy'u Amerika murabizi cyamaze kuvuga ko kitaguye amasezerano y'Ipari yashigikiye n'iyo n'ingorane n'iyo n'ingorane kuko ibihugu bya rutura bizi bibyagize uruhara runini gutuma turi mu ngorane nk'izi cyangwa kubivamo n'abandi bashobora kuvuga okay namwe ko muvuyemo natwe turabivuyemo kumbe n'ubushinwa nta wuzi aho bahagaze uno munsi bashobora kuvuga ati twebwe turabaruririzi cyangwa turahagaritse ku byo twari twiyemeje kuko tugize amasezerano y'Ipari ibihugu byose byari byiyemeje ko byongera utwigoro ko kugabanura ibyo byuka kugira barabe yuko utwo twigoro twotuma ihindagurika ry'ibihe ritaduga ku rugero rurenga rimwe n'igice gatanu ba burundi ibihugu iyo bitanguye gusokora bamwe bavamo abandi bagiranga hirya no hino abandi bavuga ati nyabuna nyabuna ihatse twumvamo urumva n'ingorane rero uvuga ati biracagoranye biracagoranye kandi uvuga ko ino nama mu isanzwe kuri twe tubona nk'inama itegura inama ya izokurikira ya 2026 izoba mwakuza kuko niho twiteze yuko ibihugu bizogaruka bishoboye kuvuga ati turaziye uko byifashe dusubiye kugira ino ntambwe tugira kano tigoro kandi ko kugabanya imyuka dushyira mu kirere kugira barabe yuko bukwegereza ihangiro bari bihaye muri 2015
hanyuma mbega iyo myuka ubu unyu igeze he nko mu 2015 n'imbere yaho bari bagarishije baravuga ko atagikozwe ubushuhe bushobora kuba bwinshi ku rugero rwo hejuru ubu ibyo byuka byo hari habagiye baragira kigoro bakagabanya byifashe gute
nuvuga nti birashagoranye kuko uko tubipima twebwe nuko igipimo bakoresha kugira upime ibyo bya carbon dioxide biri mu kirere bakoresha igipimo cyitwa ppm parti per million y'uno munsi tugeze ko tugeze ku 412 kandi mu isanzwe urugero harenzwa ari 350 urumva yuko twararenze ku bipimo birenga 60 aho twategezwa kuba turi kuvuga ko twigoro twose rero two kugabanya iyi ntuka niyo kugira ngo tumanure gabanure dukuye ku 412 tugaruka ku bipimo by'amajyaruguru 5 ngabo uko kutumvikana cyane cyane kuvuye ku bihugu bya rutura ni kwabandanya turafite impungenge n'ubwoba yuko nabona hako tugabanura ubushuhe bw'isi ubushuhe bw'isi bushobora kubandanya biduga kandi bihumera nabi
hanyuma ca kigega naco bari barise fond vert ni ikigega cyari kujamo amafaranga yo gufasha ibyo bihugu bitandukanye ariko birashuhirwa ataco vyakoze kugira ngo bibe mu bihugu bishushe canke bigahura n'imvura nyinshi ataco vyakoze coco kigeze hehe ibihugu vya rutura biriko biratanga amafaranga vyari vyaremeye
ikigega fond vert nk'uko bivuze cari cashizweho cyane n'ibihugu vya rutura kugira ngo begeranye amahera agera ku miliyari 100 z'amadolari uno munsi biharuro bifite bavuga yuko mu mwaka w'2017 hari hamaze kwegeranywa miliyari zirenga 72 umugabo ayo mahera ugiye kubiraba ntakwiye kubera ko ugiye kuraba kugira vize ntangura ibihugu nk'ibi by'iwacu ugiye kuraba uburyo bukenewe kugira ngo bishobore kwiyungunganya ngo birinde neza bashyire mu ngiro imigambi igabanya kwirinda adaptation energy gashoje cyane biri kumwe babiharura ku mahera agera ku miliyaridi 300 urumva n'umunsi wo turi kuri 70 hakenewe 300 urumva naho nyine ko izindi bashobora ndende
hagati aho umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU hariwo Antonio Guterres yahamagaje vihuta inama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta ku kibazo c'ihindagurika ry'ibihe iyo nama yatumye ko kwizuba mu kwezi kw'icenda izo bigamije kuraba ingenye vyuka birungikwa mu kirere bigabanywa ku rugero rufaditse ruboneka bitarenze mu 2050 saka mu gasana ka mbere muri ONU hari ubundi bwinshi bwaje gusa nkabwo iyo nama nkamwibwe twoshira mu mutwe rw'abaharanira iby'ihindagurika ry'ibihe hari icyo muyiteze ko
biragoye kuvuga ko iyo nama ihamagawe umwaka uza ari ishinzwe yemera kuko nk'uko bivuze nawe si iya mbere inama zamazabaye no mu kwezi kw'icenda no mu kwezi kw'icenda guheze yari yabaye igihaba inama ihuza umuryango wa ONU ariko naho nyine turabona yuko amanama araba mugabo ibikorwa n'ibyo bivuze rero kuvuga ngo hasubire habindi inama rutura cyangwa idasanzwe yitaye ikibazo cy'igihe igihe ibyo bihugu nyine ariko birafata ingingo ntacyo biriko birashikako nubwo ngo no guta umwanya mugabo bamwe na bamwe hari abagerageza kwerekana ko bafite igushaka umugabo navuga nti amanama siyo azotorerwa umuti ibibazo dufite ahubwo ni ibikorwa byo guhagarika byo kugabanya ibyo byuka kugena bizuba cyo gituma rero ubona natwe nk'aba bakora muri kino gisata gerageza kuraba ibyo kirere ko byo kinyigwa ese mubona twama mu mahiriza twama mu kwigisha twama mu kumenyesha amakuru y'ibyayo guhamagarira abantu yabona kubyitaho n'umunsi biboneka kumenga mu rwaruka cyangwa intugu bigeranwe biri ku biraza ni bwo turashaka ko umuntu uwo ari we wese yumva yuko ikibazo cy'ihindagurika ry'igihe kibazo nyamukuru isi yacu ihanze nacu muri kino gihe isi yagiye ihangwa n'ibibazo bitandukanye ariko uno munsi ikibazo gikuru dufise iduhanze isi na kazoza n'abagoza mu nyuma yacu ikibazo cy'igihe cyo gituma rero twibaza yuko nitwashyira hamwe ingufu abo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere umbere tugakora nabo tubyumva kumwe bo mu bihugu bya rutura bihugu bimaze gutera imbere bashobora kugondoza abayobora ibihugu bakumva yuko umwanya atari uw'amanama umwanya atari uwo kuguza amanama cyangwa ibiganiro nyabona yuko bashyire mu ngiro bahereye ku byo bamaze kwiyemeza gukora mu masezerano y'itari
Landry n'imperetse murongoye ishyirahamwe 350 ariyo 350 ni nago rugero bavuga ko ibyuka bitorenga ko kugira ngo umuntu ashobore kumererwa neza ngaha kuri ino si ku rwego rwa Afurika niho murongoye iryo shyirahamwe 350 tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
nanjye ndabashimiye murakoze.